Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jordan Nahazwe ndongoye ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ndi turi abambere bashikirijwe iyo mita, ariko rero sindabona uwo byabujije gukora icyakora cyangwa sindabona uwafashwe warumbikwe mu Burundi, kuko nta gihugu bagatera kazi na muntu kifashe nabi nk'uko amakungu arumbikamo abantu bafite imitahe mweniyi.
Uyu ni uwahoze ari perezida w'Uburundi Major Pierre Buyoya agaruka ko ikibazo cy'imitahe mpuzamakungu giherutse gusohorerwa bamwe mu bahoze bari mu nzego z'Uburundi bahogwa ko boba baragize uruhara mu kugandagura perezida Melchior Ndadaye muri 1993 muri abo Buyoya arimwo. Aha yavuga yuko iyo mitahe atabwoba imuteye. Turabigaruka ko handi hato, tugaruka kandi ku vy'urubanza rwa muryango wa Sinapol Rwigara nyakwiga Sinapol Rwigara vyiteze ko hamenyekana ikigiye gukurikira inyuma yaho basabiwe umunyororo w'imyaka 22. Mugume ku maradiyo yanyu ku Idonido. Ariko nubanza nkababwira ko mu masaha make ari imbere imihango yo gushingura na iteka ubwa mbere nyakwigenderaho zari perezida wa Amerika George H.W. Bush biza gutangura mu gisagara cha Houston none muri leta ya Texas aha muri Amerika. Biza rero gutangurwa n'inkuka ya misa yo kumusabira mu nyuma ace ashingurirwa hari library imwitirirwa hambavu y'imva y'umutambukanyi wiwe Barbara yitavye Imana mu ntango z'uno mwaka n'umukobwa wabo Robin yishwe na kanseri yo mu araso akiri umwana muto cyane. George H.W. Bush ikiziga ciwe caraye kijanyo rero aho muri Texas aho bijo biriwe baramusezerano ngaha ku Washington DC. Bamwe mu bategetsi b'abanyamahanga bari baje kwifatanya n'abanyamerika bari bamaze iminsi bamwunamira ahakorera inama nshingamateka harimo umuhungu w'umwami w'Ubwongereza Charles, umwami wa Yorodani Abdullah wa kabiri n'umwami Kaziranya hamwe na chancelier w'Ubudage Angela Merkel batibagi harimo na perezida wo muri Polonye abandi n'abahoze ari abakuru b'ibihugu vya Estonia, Mexique, Portugal ndetse n'abahoze ari abashikiranganje ba mbere b'Ubwongereza, Canada, Ubuyapani. Ijwi rya Amerika turaza kurikiranira hagufi ivyuko vy'ukumushinguranite ku bwa nyuma biza kugenda. Umukuru w'umurwi wa ONU muri Sudani y'Umanuko yari yamirije amabi afatiye ubwitsina kuregwa abakenyezi n'abakobwa hafi igisagara cha Bentiu. David Sheri arongoye umurwi wa ONU muri Sudani y'Umanuko yashikirije ko ibitero ku banyagihugu badashobora kwivuna bikwiye guhagarara. Avuga kandi ko ayo mabi ku bakenyezi yabereye mu gice kigenzurwa na leta kandi ariyo yari yijejwe umutekano w'abanyagihugu. Ishami mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe MSF, Médecins Sans Frontières, niryo ryashize ahabona ayo mabi mu ndwi heze. Ryasiguye ko ryavuye abakenyezi n'abakobwa 125 bafashwe ku nguvu barakubitwa baburizwa igufa muri komune ya Rubdwa ni muri Sudani y'Epfo hagati y'amagenekerezo ya 19 na 49 y'ukwezi kw'icumi na kumwe. Umuvugizi w'igiserikare cha Sudani y'Umanuko Major General Lur Kong yarahakanye ivyo vyagirije ko abasirikare ba leta bafashe ku nguvu abakenyezi, ariko yemera ko leta igiye kubitohoza ko. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19:22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Masahari imbere sentare nkuru y'u Rwanda byiteze kwiza gufata ingingo ku rubanza rwa umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara barimo umufasoni we Adeline Rwigara n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Diane Shima Rwigara. Diane aburanishwa ku caha cyo gukora no gukoresha ipapuro by'impimbano igihe ashaka kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri 2017 mu gihe mama wiwe Adeline nawe yagirizwa kugumura abanyagihugu. Ico caha cyo kugumura abanyagihugu na Diane arakiregwamwo mu iburanisha riheruka. Twibutsa ko umushikiriza manza yari yabasabiye gufunga imyaka 22 n'ihadawu y'amafaranga abarigwa muri miliyoni. Iyi nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tubabwira ingingo yafashwe na sentare nkuru y'u Rwanda. Abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini bize kaminuza n'abashakashatsi ntibitaha amahigwe baronswa ku rwego mpuzamakungu kugira ngo bakore ubushakashatsi bwabo. Ivyo bimenyeshwa n'igisata ca ONU citaye imico n'ubumenyi UNESCO hamwe n'ikigo c'ubucuruzi L'Oréal. Ayo mashirahamwe habivuga afatiye ku mfashanyo amaze imyaka 18 atanga muri Afrika yo munsi ya Sahara, ariko abashakashatsi bo mu biyaga binini ntibazihirurumbire. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza.
Umwaka abakenyezi n'abigeme bose hamwe batsindiye imfashanyo ya UNESCO ifatikanije n'ikigo L'Oréal kugira ngo babandanye ubushakashatsi bwabo mu bihugu bya Afrika yo munsi ya Sahara n'14. Nta n'umwe aturuka mu gihugu kivuga igifaransa arimwo. Rima Binsu aturuka mu izinga rya Maurice niwe ava mu gihugu kivuga icyongereza n'igifaransa wenyine. Uwo mwigeme agira ubushakashatsi ukuntu ibinyabuzima byo mu mazi byofasha mu kugwanya kanseri nawe nyene yamenyeye uwo mugambi muri Afrika y'Epfo.
J'ai trouvé un lacune au niveau des sélections auprès des candidats. Il y a pas assez de scientifiques.
Nasanze harimo tunenge mu gutora abakandida, nta bahinga bahagije bava mu bihugu bivuga igifaransa barimo. Ariko mu bisanzwe ni vy'agaciro kuko abagore ni bice 28% gusa vy'abashakashatsi ku isi. Ni ikibazo gikomeye mu isi, ibitigiri bikaba hasi cyane muri Afrika. Nibaza ko ari ngombwa guteza imbere ubuhinga n'ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu muri Afrika, na cyane cyane biciye ku bakenyezi
au niveau d'Afrique et en plus de ça auprès de la femme.
Alexandre Hapat, umuyobozi mukuru wa L'Oréal, atubwira icyahagashimwe gafasha abakenyezi.
C'est aussi une dotation financière qui permet donc aux jeunes femmes de poursuivre leur projet de recherche.
Nagashimwe ariko kandi n'uburyo bw'amafaranga bushoboza abakenyezi kubandanya imigambi yabo y'ubushakashatsi. Akamo kacu sa kandi turabona ko isi ikeneye ubumenyi, ibyo mwihariko Afrika, kandi ubumenyi nabwo bukeneye abagore. Rero umuhamagaro wacu ni ugutegura kazoza ku mugabane w'igitangaza kugira dushobore guhangana n'ingorane zifatiye nk'akarorero kwihindagurika ry'ibihe, ikena ry'ibyankenerwa nk'amazi, ku bukene, ku magara y'abantu n'ibindi. Hari byinshi biduhanze kandi dukeneye ubumenyi. Ubumenyi nabwo bukeneye abakenyezi.
Nous avons besoin de science pour répondre à ces enjeux-là et la science a besoin de femmes.
Abakenyezi gushika ubu aho muri Afrika yo hagati na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini ntibarerevuka nk'uko byemezwa n'umukongomanikazi Patricia Nzorantima.
Elle devrait se renseigner. Il y a d'autres programmes pour les femmes dans les sciences, dans les nouvelles technologies.
Bategerejwe kurondera makuru hari yandi ma programme mu bumenyi n'ubuhinga bwa none no mu kuvumbura ibintu akorwa muri Afrika no mu isi. Ayo rero abagore bo muri Afrika yo hagati bategerezwa kuyarondera bakabaza kugira ngo baje mu mahiganwa nkaya. Turakeneye urunganwe rushasha, turakeneye gushira imbere abagore bo muri Afrika yo hagati kugira ngo bamenyekane. Nuko tuzohindura makuru y'abakenyezi muri ako karere kuko ubu womengo ntabo dufise kandi ba muri Kongo nk'akarorero turafise nka Raisa Maru umuhinga akomeye, turafise Sandrine Mubenga umwenjeniyeri yakoze imodoka ikoresha umuyaga nkuba. Urumva ni impamo ko bahari. Abo bahari bashobora kugwira. Umupfaso ni parte asigura kwa ako karere gafitiye umugambi kuva mu mwaka uza.
Notre ambition c'est de faire un programme national Afrique du Sud.
Icyifuzo cyacu ni ukugira umugambi wihariye wa Afrika y'Epfo nk'igihugu kimwe, aho kitazosubira kuja mu mahiganwa n'ibindi bihugu byo munsi ya Sahara. Duce tugirana programme y'ibindi bihugu byo munsi ya Sahara. Tuzoduza bursa zive kuri 14 zije ku 20 kugira dushobore gufata mu mugongo abakenyezi benshi muri Afrika. Abaje uyu mwaka wo mu karere k'ibiyaga binini bari bake rwose. Nizeye ko muzomenyekanisha agashimwe kacu kugira ngo turonke mu mwaka uza benshi bava mu biyaga binini. Ariko nzora ntimasanga n'abakenyezi basigara mu ngo badakwiye gusuzugurwa. Indero y'abana n'agakomeye, murazi ko umushinge wa byose ari indero nziza. abo bakenyezi bose baguma muhira bakora igikorwa gikomeye. Uyu munsi abagabo nibo bakuye kuba nk'imoteri kuko hari abagore bashaka gutera imbere ariko baravuze uko abagabo babo byakira bagahitamo kwihorera kugira birinde induru. Kandi uyu munsi abagabo bubashwe cyane n'abashyira imbere abagore babo kandi byanavugwa kw'inyuma y'umugabo ahambaye hama hari intwari y'umugore. Nta buzi bw'abagabo gusa uyu munsi abagore barashoboye bafite ubushobozi Imana yabahaye kandi bategerezwa kubukoresha kugira ngo bigishe urunganwe rwa kazoza. Haheze imyaka 20 ikigo L'Oréal gikoranye na UNESCO gitanguje umugambi wo gushyigikira abakenyezi n'abigeme bakora ubushakashatsi. Byatumye abahinga b'abakenyezi 300,000 muri bo bamenyekana, 200,000 baronka ubushimwe ku rwego mpuzamakungu, mu gihe 320,000 mu bihugu 117 bashobojwe kubandanya ivyigwa vy'inyuma ya doktora n'ibiri hejuru yavyo. Umugambi wo gufasha mu karere ko muri Afrika yo munsi ya Sahara watanguye mu 2010 werekeye abakenyezi bakiri bato n'abigeme mu bihugu 49. Eroje uri kaneza Nairobi juu ya Amerika.
Eroje uri kaneza rakenuye tuve Nairobi duce twerekeza ku mugwa mukuru wa Burundi Bujumbura hina mashinga mateka y'ico gihugu hisaba makungu kutivanga mu biraba ipolitike yavyo yayo mu itangazo ryashikije jo kuwa gatatu n'uyivugira nyuma yaho ku munsi wa gatandatu ishamwe ry'umuryango umwe bwa Afrika riteree vyatsi sorwa gy'imitayi muza makungu ku bantu 17 bari mu wahoze ari perezida w'Uburundi Pierre Buyoya bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa genya kwigendera perezida Melchior Ndadaye uyivugira yasiguye ko Burundi bwikukiye kandi bwigenga. Kuri ubwo ivyo Burundi bazwa barundi ibirindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Inama nshingamateka y'Uburundi irashima ibikorwa ubutungane bw'Uburundi buriko burakora kubijanye n'itohoza ry'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye na bamwe mubo bafatanya kurongora Burundi mu mwaka w'1993. Mu itangazo iyo nama nshingamateka yashikirije kuri uyu wa gatatu yiyamiriza ibyashikirijwe na Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Alexis Badi ndayihimbaza avugira inama nshingamateka avuga ko ibyo byashikirijwe atashingiro bifise. Aha yemeza ko Musa Faki yashikirije ko iby'amatohoza y'ugo rubanza bishobora kubangamira ubumwe bw'Abarundi.
Inama nshingamateka irateye ibyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'umwe bwa Afrika Faki Mahama Musa we abona ko muri ico gikorwa ca misi yose kandi gisanzwe c'ubutungane bw'u Burundi hashobora kwaduka ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi CVR. Arongera kandi akavuga ko izo ngingo zo kubandanya urubanza rwagira abakoze icaha cyo kugandagura nyiricubayo Melchior Ndadaye zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi ari gikorwa cha CVR ariko ivyo byose ntabwo ari byo.
Ikindi inama nshingamateka iciye kuyivugira yashikirije yemeza ko umugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi atabo baje ufise bwo guhagarika amatohoza ubutungane buba buriko burakora narije igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro.
U Burundi ntiburi mu ntambara kanatsinda nta n'ikintu na kimwe coza kibuza inzego z'igihugu muri kino gihe gukora icyo zitegerezwa. Kubwi inama nshingamateka y'u Burundi ubutungane bw'u Burundi buri ko bubandanya igikorwa bwari bwaratanguye. Umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi nta burenganzira ufise bwo guhagarika ibikorwa by'inzego z'ubutungane na cane cane urwego rukuru rw'ubucamanza bw'igihugu rushikiriza ijambo rya nyuma ku madosiye ari imbere y'ubutungane.
Inama nshingamateka yemeza ko iby'amatohoza kubijanye n'uruvugo rwa perezida Ndadaye bidashobora gutosekaza ubumwe bw'abarundi kandi ataho bihuriye n'ibiganiro by'abanyepolitike bisa n'ibyarangiye.
Inama nshingamateka iriyamirije ibishikirizwa ko ingingo z'ubutungane zafashwe na Parki Nkuru ya Repubulika zishimikiye ku mbo za politike canke ugushaka gusamaza abenegihugu. Inama nshingamateka iriyamirije yivuye inyuma iciyumviro kivuga ko igikorwa kiriko kirakorwa n'ubutungane bw'u Burundi ari gushaka kudindiza inyishu y'ibibazo byaganiriweko muri bya biganiro by'abarundi mukaba muzi ko na nyabiyago nyene bisa n'ibyarangiye. Inama nshingamateka isaba amashyirahamwe mpuzamakungu kureka kwivanga mu bibazo byega abarundi ubwabo.
Amatohoza kubijanye n'urupfu rwa perezida Ndadaye byatangujwe kuwa 25 kwezi kw'11 mu mwaka wa 2018 aho umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yahagaritse bane mu bakukuruke b'intwazangabo zahoze mu gisirikare cya kera kuko bakekwa kuba bafise uruhara mu igandagurwa rya perezida Ndadaye na bamwe bamufasha kurongora igihugu. urongo ya kanama mwishira amwe jiumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yari yasavye abegwa n'ibibazo biri mu gihugu kwirinda gufata ingingo yari yo yose ari ya politike cyangwa y'ubutungane izisubiza inyuma intambwe yo kuganira kugira habone kumuti ku ngorane ziri mu gihugu no kunywana kw'abarundi ivyo akaba yabishikirije inyuma yaho mushikiriza manza zigenza wa Republika asohoreye imitaye mpuzamakungu ku bantu 17 bakekwa ko bagize uruhara mu itegurwa n'igandagurwa rya president Ndadaye harimo wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya uyo yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi akaba yari yagize icavuga kuri iyo mitaye aho yemeje ko kubona ugo rubanza rusubiye gutohozwa inyuma y'imyaka 13 mugambwe Sende David duri ku butegetsi bitobora gutera kwibaza ibibazo kandi ko byo babivise imvo za politike n'amayeri kugira ibibazo bihanze u Burundi byibagirwe Narija uyo yahoze arongoye u Burundi yemeje ko ubwo bwicanyi n'ubundi bwakurikiye bwaganiriwe ko mu gushika ku gutera igikomo ku masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi yarusha mu mwaka w'2000 akabona ko gusubira gutohoza ugo rubanza bitagamije gukuraho kudahana ahubwo ubutungane bwo baburi ko burakoreshwa Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakenewe murumvise rero kwa tubwiye aho wahoze arongoye igihugu cyo Burundi ariwe Pierre Buyoya ahagaze ku vyo mitahe mu kiganiro twagiranye ejo kuri telefone ahari muri Mali yarabigarutse ko atangura ambwira ingene yakiriye iyo mitahe akiyumva
Iyo mitahe yaradutangaje cyane kandi twaravuze icyo tuvyumviriye ko mu rwandiko kwasohoye ku iterekezi ibiri z'ukwezi kwa 12 turavuga ko tutumva namba igituma hasohoka bitahe ku bintu byabaye haciye imyaka 25 harabaye itohoza ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iryo shyirahamwe rirerekana neza ingene urwo rupfu rwokurikiranwa ikindi twavuga nuko urwo rupfu rwa president Ndadaye n'ubundi bwicanyi bwinshi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi muri kahise mu masezerano y'Arusha barerekana ingene byokurikiranwa biciye mu wa mugwi w'ugutohoza ukuri uzokumviriza abo bose wibaza ko afite uruhara muri ubwo bwicanyi bwose bikenewe abajya imbere ya sentare bakajya imbere ya sentare
muravuze yuko ari urubanza mudatahura igituma ruvyutse inyuma y'imyaka 25 hoho muratahura igituma rwabuje kuvuka ku butegetsi buhamaze imyaka 13 niyahe siguro muca mubiha
jewe niyumvira ko hari imvo zitatu icyambere niyumvira ko ubutegetsi burondera uburyo bwo kwibagiza abanyagihugu ingorane ziriho mu gihugu uhereye ku bihano gihugu kirimo ku matohoza yarashe ntare mpuzamakungu ku matohoza y'ishyirahamwe mpuzamakungu kwirikirana agateka kazi na muntu n'ibindi imvo ya kabiri yewe nibaza ko ubutegetsi bw'Ibujumbura bugomba guhoza abo bose batavuga rumwe na leta baba abanyapolitike abari mu mashyirahamwe adakurikirana ibya politike kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu gihugu asigara atavuga rumwe na leta icya gatatu nibaza himirije amatora mu 2020 nibaza ko ari uburyo bwo guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bubasamaze bubereke ko hariho ibintu bikomakomeye bwoba buriko burabakorera
mu itangazo mwasohoye mumaze kumenya ivyo mitahe mwaranditse muvuga ko iyo mitahe ishobora kuvyura ikibazo c'amacakubiri y'amoko mu gihugu c'u Burundi mudusigura neza ico mwashatse kuvuga amacakubiri y'amoko mu Burundi biciye muri iyo mitahe
icari cagwanije amacakubiri y'amoko ko mu Burundi na masezerano y'Arusha iyo ngendo rero novuga ayuko ari kuvavanura na masezerano y'Arusha yari amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi
tugarutse kuri amasezerano nyene ya Arusha murasigura muri urugo rwandiko rwanyu ko leta y'u Burundi riko ica kubiri nayo masezerano atomura ko dossier gandagurwa rya president Melchior Ndadaye itegezwa gutorega inyishu no murugujeje ukuri no kunywanisha Abarundi ariwe CVR yamara hari urundi ruhande rumwe nk'inamashinga mateka mu rubona ko u Burundi bufise uburenganzira bwo kuburanisha canke gutohoza kuvyaha bikorewe mu Burundi ko vyaha bimeze kose ugo ruhande nago mubwiyumvira kwiki
ugoro hale nende kwa uzi kumwena reta ya soho ye iyo mitahe ni bintu byumvikana ruhande kwa aje gusigi kila reta ugoro hale rugomba kwerekana ko uno munsi mu gihugu cy'u Burundi atakibazo na kimwe kiriho inzego z'igihugu zikora nk'uko hoba hari amahoro
hari ingaruka mushobora kwibaza umutahe wanyu ushobora kugira mu mirimo yanyu musanzwe mukora nk'intumwe idasanzwe mu ryango umwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel
urabona ndi turi abambere bashikirijwe iyo mitahe nakubwiye abo bose batavuga rumwe na leta mu 2015 bari abakuru b'imigambwe bari amakuru b'amashirahamwe yigenga nabo bahawe imitahe nk'iyo ariko rero kuva icyo gihe sindabona uwo byabujije gukora icyakora cyangwa sindabona uwafashwe barumvikwe mu Burundi kuko iba mu Burundi amakungu arabizi neza nta gihugu agatera akazi na muntu kifashe nabi amakungu arungikamo abantu bafise imitahe mweni
major buyoya ntabwo barero mufise ko ari igihugu na kimwe gishobora gukurikiza ubushake bwa leta y'u Burundi mu gushira mu ngiro umutahe mpuzamakungu leta y'u Burundi yabashize ko
jewe ntabwo bafise na gatoyi
perezida Pierre Buyoya amwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi muri kano kanya tuvugana mukaba muri intumwa idasanzwe mu ryango umwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel rya Amerika ribashimire cyane gose kuri kano kanya muri haye
ndabashimiye nanje
Nuko rero na kiyago gito muri kinini twagiranye mukanya muje kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu aho tuza kubashira ko ikiyago cyose gikwiye n'icuti bakunze ibijuru rya Amerika tunabasigura ko kuno munsi atavyanuza nuganuze kumbuga ngurukana bumenyi tuza kubashikiriza ariko kwa kane tubemereye yuko tuzobibashikiriza mu mwanya wabyo duca tunyarukira mu Rwanda kandi aho tuja mu gisata c'impunzi
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 radio Ijwi ry'Amerika radio yanyu
Umugwi w'abavuzi b'ingoma bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bariko barakurikirana inyigisho zo gukoresha ubuhinga bwa none bita informatique mu Gifaransa bemeza ko hari nk'ubushakashatsi bariko barakora kugira ngo bamenye kuvuza ingoma hakurikije ubuhinga bwa none basigura ko nk'uko n'iyindi miziki iteri imbere n'ingoma zidasigara inyuma ikindi nuko bazohakura ubumenyi bwo kwitunganiriza imigambi no kurondera amasoko mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaganiriye n'abagize uwo murwi hatangura twumvisha mudiho wabo aho bari ko barazivugiriza hama bace baja ku muriri wiki yako
Ubona umurisho w'ingoma z'u Burundi ariko zivuzwa n'abatimbo bahungiye Kigali mu Rwanda muri kino gihe abo bagize umugwi witwa Intwari bari ko barakurikirana inyigisho zo kumenya gukoresha imashini zo ku buhinga bwa none hamwe n'ubundi buhinga bigenda na bita informatique nabasanze aho bari ko barigira maze mbaza Ngarigari Pascal arongoye yo club Intwari icatumye bashima gufatanya umurisho w'ingoma n'izo nyigisho
imbere ko tuvuze ingoma twarize tushobora gukora ubuzi butandukanye bwo mu buzima bwa minsi yose tukabufatanya ni n'umwuga wo kuvuza ingoma kwiga ari no korana buhanga bica bidufasha kugurukira ibyo bikorwa byose n'ingoma zirimo kuko nazo ari kintu nacyo gitera imbere kandi kijanye n'ibihe ahizindi ngoma zigeze tukarondera kugira ngo nazo zije kuri ubwo rugero muri no myaka nta kintu ushobora gukora na kimwe udakoresheje imashini udakoresheje buno buhinga.
Abo bavabibaza ko abo batimbo bazohava bahagarara Kigali bakavuza ingoma ziri kure kubera ubwo buhinga bwa none bariko baranonosora. Uwo musore avuza ingoma ati sivyo tugamije
uriko uriga imashini soko ucuzivuza uri muhanga canke uri guhamagana biradufasha kuba tuzi ibintu bitandukanye wamenye ingoma kamenya ni imashini zose ubimenye rimwe ni ibintu byiza cyane haragira igihe umuntu akavuga ati mugende muri nko kuri internet hariho invitation ihari mwico gihe rero urinda kujya kurondera undi muntu ngo ugufashe ukuri iyo invitation kuri internet ugasanga uri nyuma cyane nibindi navyo nyene no kumenya ubuhinga ukamenya nibintu bitari bike bijanye n'ikoranabuhanga.
Uwo muhumure muri abavuzi b'ingoma yongera ko nyabuna izo nyigisho bazoziraga n'urundi gwaruka kugira ngo umuco w'ingoma ntugende akagirire.
Twovuga yuko turi abashakashatsi bashaka gufata akaranga k'igihugu mu minwe kugira tukigisha abandi. Natwe rero jewe nari nsanzwe ndumwigisha iyi bizomfasha yuko nzigisha barumuna banje bato bato abana bariko bararuka nkabigisha icyo ari cyo ingoma ni ubuhinga nyine bugezweho bagaheza bakabumenya.
Ngarigari anavuga ko mu minsi iri imbere n'ingoma zizohava zikoreshwa n'ubuhinga bwa none nk'uko n'iyindi miziki ibandanye itera imbere.
Nubwo tutovuga ngo tuzava tuyishyira ku rutsinga tuyicomeke mu mashini icye muri mixer ubuhinga buriko butera buja imbere hariho indangururamajwi ziri ku rwego rw'ingoma zikakira amajwi y'ingoma kubera ingoma isanzwe ifise ijwi riri hejuru cyane kikacisha muri mixer hanyuma agashobora gukogwa mu mamashini nk'uko ayandi majwi y'ibindi bikoresho by'umuziki akubikogwa.
Umwigisha wabo batimbo Bizindavyi Clovis amenyesha ko bizonabafasha mu kazi kabo hamwe no kurondera amasoko.
Birahura kuko mu gihugu caduhaye indaro ibintu hafi nka byose bari imbere yacu tudufatiye nko mu bintu by'ikoranabuhanga usanga babikenera ahantu henshi kuja gusinya amakontra y'ibiraka baba barose cyangwa kuja gusaba mapermisiyo yo kuja kuvugiriza hanze ni ibintu baguma bifashisha ibikoranabuhanga bita informatique.
Ikigomezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda nico cabafashije kugira ngo baronke izo nyigisho kibaha aho bigira ibikoresho hamwe n'umwarimu. Madame Wilhelmine Webereho atwara igisata c'inyigisho muri ico kigo arashima ko abo batimbo bagize ishaka ryo kuja kwisabira izo nyigisho.
Baravyisabiye mu bisanzwe ngaha turafise sala informatique umuntu wese yifuza kwiga canke naho abakene kugira ubushakashatsi ni sale yuguruye kuri bose nabo rero barabisavye bavuga ati twebwe ko tubona basanzwe baza kuvuga izingoma ngaha murabizi ama repetitioniki bwati twebwe natwe ko iyo sale ihari mukamwara twemereye n'umwigisha akaba hari nimudufashe mwige.
Icyo kigo gihamagarira n'izindi mpunzi zoba zifise ibyifuzo by'inyigisho bifuza guhabwa ko bocegera maze bagahabwa ayo mahigwe yo kumenya kwibeshaho mu buhungiro aho gutega amaboko. Intumbero nuko impunzi zitaba umuzigo ku gihugu cazakiriye ahubwo zikagiteza imbere. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Claverni nkuru arakino ino kuri dusce dusozere ikiganirwa n'uyu muntu aracu no munsi amari imbere ko duhana gahindukire ngende ndabiyukije ko masaha ari imbere sentare nkuru y'u Rwanda yitezwe ko iza gufata ingingo ku rubanza rwa mu ryangwa nyakwigendera Sinapol Rwigara bari mu mfaso ni Wadline Rwigara umye politike atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi Diane Shima Rwigara Diane aburanishwa ku cacu gukora no gukoresha ipapuro vy'impimbano igihe yashaka kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu hari muri 2017 mu gihe mama we Adeline nawe yagirizwa kugumura abanyagihugu ico caha na Diane arakiregwamwo. tukibutsa ko mwiburanishwa riheruka umushikiriza manza yari yabasabiye gufungwa imyaka 22 ni hadabu y'amafaranga abarigwa muri miliyoni. Muri Amerika naho masaha ari imbere wahoze ari perezida wa Amerika George H.W. Bush na waraza gushingurwa na iteka muri leta ya Texas ahitwa Houston. Nuko mwakoze Facile Gebeu, Ingenieur Joe na Diane Nahazwe twari kumwe twemituti mwandanye mururanikwa.